Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ku munsi wa kabiri itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri Nosa. Ikaze mwese. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri web3 akaburungu radio yacu voa.com. Kazi mwese kuri radio yanyu ni biganiro dutegura tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya gikiza cha corona. Mu Rwanda ubwoba ni bwose inyuma yo kumva ibitege binini by'abanduye ikiza cha corona itigeze igaragara mu mezi ane kuva ikibonekeza ku butaka bw'u Rwanda. Abo ni bamwe mu Banyarwanda bahangayikishijwe n'umuvuduko w'ubwandu bwa virusi ya corona. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini turazigaruka ko mu kanya. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Misiri cyasavye urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo ku bijyanye n'amatati hagati yacu na Ethiopia ku byerekeye urugomero rw'icyo gihugu ku ruzi rwa Nile. Fide Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Misiri Same Shukri yasavye ku munsi wa mbere rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo ihama kunguru hara mu twigoro twutorera inyishu amatata ari hagati y'igihugu ciwe na Ethiopia. Aho ni ku kibazo c'urugomero rw'umuyaga nkuba rushasha rw'ico gihugu ku ruzi Nile. Avuga ko rugeramiye ubuzima bw'abanyamisiri n'abanyasudani imiliyoni 150. Same Shukri yatangaje ku integuro y'iyo ngingo ijanye n'ivyavuye mu nama y'umuryango w'umwe bwa Afrika yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Muri iyo nama abategetsi b'ibihugu bya Misiri, Sudani na Ethiopia bemeye kugaruka mu biganiro bigenewe gushika ku masezerano ku bijanye no kuzuza amazi mu rugomero rw'umuyaga nkuba rushasha rwa Ethiopia. Umushikiranganji wa Misiri avuga ko ingingo y'urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi yashikirijwe isaba ibyo bihugu bitatu gushika ku masezerano mu kiringo c'indwi zibiri hamwe n'uko ataruhande na rumwe gufata ingingo n'imwe rutabanje kugisha inama izindi mpande kubijanye n'urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile. Iyo ngingo kandi irashimikira ku ruhara rw'umunyamabanga mukuru wa ONU kuri icyo kibazo. Ibihugu byose uko ari 15 bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi birashigikiye ingingo yafashwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku biganiro hagati y'impande zose uko ari zitatu byosubira kunagugwa.
Igihugu cya Nigeria cyaraye gifashe ingingo yo korosha amategeko yo mu bihe bidasanzwe bijyanye no kurwanya ikiza cya corona. Ingingo yo korosha amwe mu mategeko yo mu bihe bidasanzwe ije gufasha abanyeshuri gusubira ku ishuri kugira bategure ibibazo birangiza umwaka. Ivyo vyaraye bitangajwe na Mustafa Boss, umuyobozi mukuru ajejwe igikorwa cyo kurwanya ikiza cya corona muri Nigeria. Muri iyo ngingo leta yafuse itegeko ribuza abantu kugira amasaha ntarengwa y'uruja n'uruza hagati mu ntara, yongera yugurura ikirere kugira indege zishobore kuguruka hagati mu gihugu. Mustafa yamenyesheje ko umukuru w'igihugu Muhammad Buhari yemeje ko izindi ngingo z'iryo tegeko zigiye kubandanya ikiringo c'indwi zine. Muri icyo kiringo amasaha abujijwe kugira uruja n'uruza rudakenewe azobandanya kuba kuva saa yine z'ijoro gushika saa kumi zo mu gitondo. Amahuriro y'abantu ku bwinshi harimo inkino za sport aracabujijwe. Igihugu cya Nigeria kibandanya gutegeka abantu kwambara udufukamunwa bari mu kibanza gikoraniramo abantu benshi. Muri iki gihe Nigeria ifise abantu 45,000 barenga banduye umugera wa corona, 570 muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana. Abashakashatsi bo mu Bushinwa batoya kandi gakoko ko mu bwoko bwa virus gashobora gufata abantu kagatera ikindi kiza. Geoffrey Mutagomwa arabitubwira.
Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Proceedings of the National Academy of Sciences cyandikirwa muri Amerika, abo bashakashatsi baravuga ko babonye iyo virusi nshya mu bushakashatsi bwakozwe ku maza bagirwamo ingurube mu ntara 10 zo mu Bushinwa hagati y'umwaka wa 2011 na 2018. Iyo virusi nshya ifitanye isano n'igeze kwaduka mu mwaka wa 2009 igahitana abantu babarwa mu bihumbi. Ngo bushakashatsi buvuga ko inkingo ziriho muri iki gihe zidashobora gukumira virusi kandi ko ujuje ibyangombwa byose byo kuba yateza icyorezo igihe icyo ari cyo cyose kubera ukuntu ibyaravuba. Gusa abashakashatsi baravuga ko nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko abantu bashobora kuyihererekanya hagati yabo nubwo hari abatari bake bamaze kuyandura mu mabagiro n'amazu yororerwamo mu Bushinwa. Abashakashatsi barasaba aborozi b'ingurube kugerageza gukumira ikwirakwira ry'indwara mu matungo yabo no kutavana ijisho kuba bakorera muri ubwo bworozi. Ubushakashatsi bushya buje mu gihe isi gihanganye n'ikiza cya COVID-19 kimaze gufata abantu barenga miliyoni 10,200,000 hirya no hino ku isi, kikaba kimaze guhitana abarenga 500,000 mu gihe kitagera ku mwaka.
Ayari nshamako ya makuru avugwa hirya no hino ku isi, ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda ikiza cha corona kibandanya kongerekana kubaba muri ico gihugu inyuma y'itangazwa ry'ibitigiri by'abamaze kugwara. Ni mu gihe bamwe mu bari biteze ko zimwe muri za service zishobora gusubira kugurugwa ariko bacitse intege yuko ibintu bishobora kongera kuba nabi. Eric bagire ubusa.
Ejo ni marakundi ko habonetse abantu ijana na nitanze ndavuga ati singiro bafungura bafungura iki ni bafunga papa
ubwo nareke dizenyere mu ngo andi dukaze ingamba zo kuzirinda.
Umubare w'ijana na rimwe ni umubare w'abanduye icyorezo COVID-19 utarigeze uboneka kuva iki cyorezo cyaduka ku butaka bw'u Rwanda, ari nayo mpamvu hirya no hino hongiye kumvikana icyo bakubatura Rwanda. Nkuko bisanzwe bigenda iyo mibare iragaragara mu itangazo rya buri munsi inzego z'ubuzima zishyira hagaragara ku ntera icyorezo COVID-19 kiriho. Ministeri y'ubuzima yatangaje ko kuri iyi wa mbere honyine hagaragaye ubwandu bushya ku bantu 101 mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Yatangaje ko mu karere ka Ngoma ho mu burasirazuba bw'u Rwanda ariho hagaragaye ubwandu ku mubare uri hejuru, kuko ngo abantu 77 bahuye n'abanduriye ku mupaka wa Rusumo uhuza u Rwanda na Tanzania, aho ni mu karere ka Kirehe ku ruhande rw'u Rwanda. Akarere ka Ngoma karakurikirwa n'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Ministeri y'ubuzima igaragaza ko habonetse ubwandu bushya bwa COVID-19 ku bantu 22. Ni mu gihe mu mibare ya Ministeri y'ubuzima igaragaza ko akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kugeza ubu imwe mu mirenge yako iri mu kato kagaragayemo abantu 3 banduye COVID-19. Kimwe na Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda naho hagaragaye ubwandu ku bantu 2. Ni mu gihe uturere twa Kayunza na Kirehe two mu burasirazuba bw'igihugu two twagaragayemo umwe muri buri karere. Ku ikubitiro Ministeri y'ubuzima yari yatangaje ko abantu 77 banduye COVID-19 bari mu itsinda ry'abagororwa bahuye n'abanduriye Rusumo. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa Bwana Hilary Sengabo yavuguruje ayo makuru. Yavuze ko habayeho kwibeshya ku bakora mu nzego z'ubuzima ko abanduye atari abagororwa, ko ahubwo ari abantu baba batawe muri yombi bagifungiwe muri kasho za polisi. Uyu mubare wagaragaye w'abanduye uko ari 101 utarigeze kuboneka ku butaka bw'u Rwanda uje ukurikira abandi 59 nabo baherutse kugaragara umunsi umwe mu minsi ishize. Birakomeza kuzamura icyo bakubatura Rwanda. Uteza amatwi cyangwa ugasoma ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu, bamwe batangiye kwibaza niba zimwe muri gahunda zari zarakomorewe zidashobora kongera gufungwa n'izateganyaga gukomorerwa zigakomeza gufungwa. Hari n'abatanga ibitekerezo bavuga ko nk'insengero n'amashuri igihe imibare yakomeza kuzamuka nabyo byakomeza gufungwa, kuko ngo ari hamwe mu hahurira batari bake.
Bidye cyane ngo ejo kumva ngo n'abantu 101 bize ikibazo birutsinwa aho ngaho. None se njye mfite ikibazo ku ibara bintu by'amashuri, nimba abantu bakomeje kwiyongera ku munsi hakajya haboneka nk'101 tukaziyongera bakagera no kuri 200, buranze mu kwa cyenda twajyayo ra cyangwa bazabyore. Twagize ubwoba cyane cyagiye gukura 99 twumva ari ibicika, ariko noneho byaje ducika umugongo. Abantu izanjye reka da, none tukurikije ukundi imibare z'abandi zingana, njye ndi kumva ku bwanjye bwose bo baretse gufungu
abandi bagahiga amaso ubutegetsi bwo bubareberera.
Ni ikibazo kiremereye cyane kuko umubare ukiyongera buri munsi. Leta yacu ni umubyeyi ujya ntibashyizeho ingamba runaka ngo abaturage tuzikurikize, ni ngombwa tugomba kubahereza ingamba leta ibashyizeho. Ahubwo ni ukuvuga ngo twereka dutegereze iriya minsi leta ashyizeho yo kuba wenda inzengero zafungurwa cyangwa se amashuri, leta nibona yuko ari ngombwa zafungurwa, nibona ko ari ikibazo ntabwo izemera ko afungurwa kandi iri kubona yuko umubare ukiyongera.
Ukurikije igihe ingamba nshya zaherukaga gufatirwa na guverinoma ku kwirinda no gukumira icyorezo COVID-19, birumvikana ko ku wa gatatu w'iki cyumweru aribwo hagombye kongera kugaragara izindi ngamba nshya. Mu byemezo byari byafashwe ubushize ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2020 hari haciwe amarenga kw'insengero zishobora gufungurwa hashingiwe ku bushakashatsi buzabugaragaza ku icyorezo gihagaze. Iyi mibare rero ku bari biteze gusubira mu nsengero irasa nkaho yatumye ikizere cyabo kirushaho kuyoyoka. Ku mashuri yo yagombaga kuzafungura mu kwezi kwa 9 nabyo biracyashingira ku ntera icyorezo cyazaba gihagazeho. Gusa icyamaze kugaragara cyo nuko leta ifite ihurizo rikomeye ryo kubaka amashuri menshi mashya, kuko nk'abana bazajya gutangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bashobora kuzasanga bakuru babo nabo bakiwurimo. Duteguriye inkuru abarwayi bose hamwe mu Rwanda bari 1001 barimo 101 bashya, abamaze gukira bo ni 443, abakirwaye ni 558. Kuva cyakwaduka mu Rwanda babiri n'ibicyorezo kimaze kwivugana hashingiwe ku mibare itangwa n'inzego z'ubuzima. Ehe bagira ubusahirwe rya Amerika ikigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi. Mu mazone 4 agize iyo komine, abari muri yo nta mazi meza bafise, ariyo Rukakaramu na Gatumba. Abanyagihugu na mustantere wa komine Mutimbuzi basaba kuronswa amazi meza muri kino gihe akenewe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Desire Hatungimana aratubwira ibindi.
Imyuzurira n'imvura vyahitanye amazu muri zone ya Gatumba bigatuma imiryango irenga 600,700 itizabo yanakoze ku miringo tizana amazi mu Gatumba, bituma hibonekeza ubukene bw'amazi meza. Naho abanyagihugu baho bemeza ko ivy'amazi byama bitoroshe mu gihe cici. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, ntara ya Bujumbura, batinya ko bashobora kwandura indwara zivuye ku isuku rike kubera ubukene bw'amazi. Abo banyagihugu bavuga ko bigoye kuronka amazi kuko bayagura kubayakura handi, nayo akabazimvye nabo bafise amikoro make.
Kenshi izuba ryase kabiri cyangwa gatatu ubukene bw'amazi bucabuhaba, bigaca bituma ko tanga amafaranga muko turonka amazi akakurondera amazi.
Ahubwo amazi ahubwo n'agahamera abona ahubwo turanyariwe. Ahubwo nka jewe nari ntanoze kubera kumva amazi bisa amahera yo kuyagura, gumvisha bigenda gute.
Ni ingorane Gatumba, nta amazi turonga. No kugira ngo uronge amazi, iyo bido imwe uyigura amafaranga 700, uyipakira ngo ayizane umutaxi zero, umuha amafaranga 1000, ari bido imwe ari bidonga 10, urumva atari 1000. Ayo mafaranga ngo umuntu w'umukene ubona yo yaronka
cyane kugira tuyaronke, turinda kuyatumiye ruguru ahandi tukaca kuvoma amazibaho urimwo urajya muri Kongo, hadi hari ibizi bitemba bijya mu Tanganyika n'izose cyo kuvoma hari aho sari amabomo tugira ama nkora nkura wikingaje atanye noti ya bitatu uri atoya amazidangaje nkubagiye majye kutanga kuyavoma majye kurusiza ino ntugira amazi n'izomane n'ubukorera yate dike ko tunywa amazi mazi.
Abanyagihugu babazwa no kubona naha amazi abonetse abandanya gurishwa muri kino gihe amazi ari nkenerwa kubera ikiza cya coronavirus. Basaba ishyirahamwe Regidezo gukora uko rishoboye kugira amazi aboneke mu mabombo yose na buryo aboneke ijoro ku neza y'isuku n'amagara meza.
Turaje nk'iyi ndwara isumba yanuze korera y'ubwa mbere, ahubwo ubu niho byari bikwiye yuko baba bakwiye amazi tukayaronka ku bwinshi kugira tukomeze kugwanya iyo ndwara. Nabo ndatari ukohoho turapfuye nacyo tuzoshikako, ntibarabe batubwirira ahubwo ibyihutirwa turonka amazi kugira tubashe kugwanya iyo ndwara.
Ahubwo nyabuna abo bitirije kuza baragurisha amazi bacuruza amazi ya leta, nyabuna umukuru w'igihugu natuhagurukire ababuze mugiye iyo coronavirus izohera byashaka hase babwira ati subira mugurishe mugabo yabonye ko yuko ingwara yaheze.
Mustanera komine Mutimbuzi aremeza ko icyo kibazo akizi kandi ko atari muri zone Gatumba gusa. Utoyi Simeon atanga karero ka zone Rukaramu abanyagihugu bakura amazi muri komine Gihanga intara ya Bubanza.
Muri komine ya Mutimbuzi hariho amazone ya mwamwe ashora kumara ukwezi abanyagihugu atamazi baronka nko mu karamu ukaramu bashobora kumara n'ukwezi abanyagihugu atamazi bafise bajya kuvoma gihanga iburinga umuhora wazana amazi asanga ntikiyashikana mu bene gihugu
uyarongoye komine Mutimbuzi abona kwishyiramwe Regideso rijejwe ivy'amazi n'umuyaga nkuba yari kwiye gutorera umuti ico kibazo ingwara z'ibyaduka zitaratera abanyagihugu bo muri komine arongoye nkuko vyibonekeje muri kahise
ko ishyiramwe Regideso muri kino gihe cyoraba ibikwiye amazi muri kano karere muri bino bihe bisaba amazi menshi ahantu henshi kuko kurinda ikiza corona ko henshi haguma hakoreshwa amazi abantu bahimirizwa kuguma bakaraba ahantu hahurira abantu benshi bisaba ko koko amazi atabura rero hari dutera kamure ishyiramo Regideso ko ryofasha ikareka kurihisha amazi tugasaba ndetse na bamwe bafitanye amasezerano na Regideso mu kutikika mu kiza mu kuduza igiciro cy'ibido y'amazi
kenda saba mu kurinda kwishyira hamwe Regideso risanzwe rifitaniye amasezerano n'abagurisha amazi ku mabombo rusange iyo yabonetse ko rifata ingingo nuko igisata cy'igihugu kijejwe iby'impanuka n'ibiza cyora bakikaba kirazaniye abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi amazi meza hakoreshejwe ibiduga binini byagenewe icyo gikorwa siterne mu rurimi rw'igifaransa nkuko bihora bikogwa iyo hadutse ibiza mu ntumbero yo kwirinda indwara ziva ku isuku rike zikunda kwibonekeza muri yo komine isanzwe ihana urubibe n'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo aha tukavuga indwara ya korera n'amacinya. Komine Mutimbuzi ikaba ari imwe mu makomine 9 agize intara ya Bujumbura ikaba igizwe n'amazone 4 ariyo Maramvya, Gatumba, Rubirizi na Rukaramu.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, agatogwasa umukuru w'umugambwe CNL atavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ko kubona umugambwe wiwe waronse ikibanza kigira kabiri mu matora aheruka ntiyashimye uburyo leta nshashe yashizweho. Ni mu kiganiro giranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa mushikantahe Gatundwasa, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane mubwire icyo mutubwiye ukuntu mwakiriye leta nshasha y'u Burundi igizwe n'abashikiranganji 15 abafasoni 4 eka muri iyo leta hakaba harimo n'umutwa. Mbega ku bwanyu iyo leta mwayakiriye gute?
Bacu leta twayakiriye nk'uko twakiriye indi nzego zose ziriko zirashyirwaho, zirashyirwaho mugabo batarabye Abarundi nibyo bifuza. Ishizweho baraba gusa ibyifuzo cy'umugambi wiganje mu Burundi cyo gusaba umuntu yovuga ati kumureho bahagiye mwakenge ni ku gitigiri cy'abashikiranganji. Uravye kumbura amikoro y'igihugu kugira ubushikiranganji bwinshi cyane ntacyo byafasha, hagize ubusukiranywa ku neza y'abanyagihugu kiraba ari byiza. Ariko muri rusange tubona yuko leta ishyizweho kirengagijwe iby'abarundi bagona muri rusange.
Ku bwanyu kubona mu atanu mushikiranganji n'umwe mwaronse muri leta hoho mwavyakiriye gute?
Ibyo ni ryakumira twamye tugirirwa kandi niyo ngendo burya umugambi CNDD-FDD wamanye wanyu ushaka kwigungira ko ibintu byose. Ubu rero baravyerekanye rwose yuko naho nyine n'umugambi wose kuko ababyungukiramo n'akagwe gatoyi k'abantu harabwa rero inyungu z'abantu runaka ntiharabwa inyungu z'abarundi bose. Twebwe rero nka CNL n'ibisanzwe ko badukumira imenyereye twari tunabyiteze ko n'amajuru azi yuko bavuze ngo batsinze mugabo ugiye kuraba ibyo bemeje ibyubwirizwa ibyo sentare ijejwe ubwirizwa shingiro yemeje urabona ko ari ibintu nyine by'agasuzuguro nyine gusuzugura abarundi icyo bashinze bwa bagashyiraho gushaka kwakagwe k'abantu kataka byonyine nibyo tubona kudukumira rero ntibisanzwe kuko iyo baza kuba badushyira mu gaciro bari kwiyumvira mbega bariya abantu bose baduhaye amajwi nta gaciro bafite muri kino gihugu
umuntu yiweje amajwi maronse umugambi wanyu waronse ikibanza cya kabiri murafite n'ibibanza bitari bike mu mashinga amateka muzoja mu nama nshinga amateka
kujya mu nama nshinga amateka n'ibisanzwe mugabo burya bw'igihugu ntiburi mu nama nshinga amateka honyine kuko inama nshinga amateka nibyo kugira ngo bakurikirane kuko bya leta baserukire n'abanyagihugu mugabo iyo nama nshinga amateka bugiserukira neza abanyagihugu iyo leta ubwayo yiyumvamo abo banyagihugu mu gihe rero ishinzwe inyungu z'abanyagihugu zashyizwe kure hakarangwa akagwi k'abantu kanaka naho nyine sinzi yuko icyo gikorwa cy'inama nshinga amateka kizogira icyo cyungura kuri abanyagihugu kuko ahanini intwaro ishingiye muri leta nibo bamana n'abanyagihugu nibo baje gushyira mu ngiro amategeko n'iki n'iki iyo rero ubirengagije rero muri ruriya rwego n'ababaserukira
umugambwe utsinze amatora mu bisanzwe urafite ububasha bwo kugena abashikiranganji utarinze gushyiramo abandi bategetsi bava mu yindi migambwe yatsinzwe amatora aho namwe siko mubibona
ibyo ko ariko byanditse n'ibisanzwe mugabe ingaruka yabyo iyo bishyirwa mu ngiro ku nyungu z'umugwi w'abantu gusa aho gushyirwa mu ngiro ku nyungu z'igihugu niho biterera amakenga urugira ngo n'abantu bashasha baje ntitubazi imyaka 15 batwara igihugu ntitwabonye ibyo bashoboye gukora n'uko babikora
muri abo bashikiranganji bagiye kurongora igihugu abo bashikiranganji bagize leta y'u Burundi harimwo abafasoni bane harimwo umufasoni wo mu bwoko bw'abatwa bikaba ari ubwa mbere bibaye mu mateka mu Burundi ivyo bintu vyose mwebwe mwavyakiriye gute
ivyo tubona rero ibya bindi byo kugira gusa umuntu yerekana ifoto mugabo ikiba kiri inyuma y'ifoto ntacyo ubuze ifoto urayibona urabona ko barimo n'ibyo mugabo kiri inyuma y'ibyo ntushobora kukimenya atari ngende kubigira abikubwiye ubundi kuko ibwirizwa shingiro rivuga riti habemo n'imiburiburi 35% b'abakenyezi ibyo kubigira n'ibintu bitoye cyane mugabo no kuraba uruhara rero bazogira niho tuzomenyera yuko abo bantu bariyo kugira ngo bakorere abantu cyangwa ko bimeze gute
n'ubwa mbere kandi habonetse nka leta aho usanga abashikiranganji bava mu ntara nka zose z'igihugu ibyo byo mwebwe mwavyakiriye gute
kuva mu ntara zose z'igihugu icyo ni kimwe mugabo kuva mu kugira leta y'umugambwe cyo ni burya niyo ngwara nini yadufise kuko sinibaza yuko abashoboye kuba abashikiranganje wo basanga mu mugambi umwe wonyine kandi nizera nanone yuko nimba leta izizokorera abantu bose ntiwokwitwaza ngo ibwirizwa shingiro yaguha uburenganzira bwo kubigira uko ushaka ubwirizwa kumenya yuko muri abo barundi bose hariho ubutandukane mu buryo bwo kubona ibintu kandi ko bose baba bakeneye akazi bose bahembwa n'igihugu none ko bakumira abandi mu gushinga leta hageze guhemba abari muri iyo leta bazoraba amafaranga ava mu bazende defitete gusa cyangwa bazorondera amafaranga mu barundi twese
ikintu mugiye gukora umugambwe CNL mu iki gihe byibonekeza ko mutashimye ukuntu leta yatunganijwe n'inkibi
rero tuzobandanya urugamba rwacu rwa politike gushikaho ibintu bihinduka mu Burundi kuko nicyo abarundi bashaka
ubwo rugamba ruzaba rumeze gute mufise umugambi ukongereza kugendera abanyagihugu kugira ngo mubajijure mubabwire imigambi yanyu kugira ngo aho mu myaka indwi iri imbere amatora asubiye kuba muronke amajwi asumbirije ayo mwaronse
rega si uko mvuga yuko ajya abanditse ajya batangaje si ukubera ko ariyo twarose ayasumba arya mugabo mu gihe ibintu bikimeze uko bimeze abarundi ni ngombwa kuko sinibaza yuko imyaka 15 batwagukura aho ko botubesha ngo batoye ko bobatanya batwagwa kujya nyine abarundi baratoye ihinduka mugabo inzego ziganje zikora ibyo zishakiye ivyo rero tubwirizwa ro kubandanya turondera yuko ibyo hinduka turishikira tubicije mu nzira ya politiki kubonana n'abanwanyi no gusigurira umwe n'uwundi kugira ngo atahudi uko uburenganzira bw'umuntu bwa mbere ari uko agira uburenganzira bwo kubaho kandi akaba yidegembya mu gihugu ivyo tugwizwa kubandanya tubigwira abantu tubyigisha abantu kuko ivyo nivyo bibuze uyu munsi murabona ukuntu hirya no hino abantu baturubikwa ukamenga ntacamira kandi hikwa ko ari inzego tubwizwa guhagararira ineza y'uburundi wariwe wese ubwo ugasanga ari umwana n'umwana n'ikinono urabona ukuntu ubutungane bwigenza ivyo byose rero bituma tubwirizwa kubandanya ibikorwa byacu bya politiki kugira ngo by'ukuri bihinduke muri buno Burundi Burundi agire iteka Burundi agire ijambo mu gihugu ciwe ntakibe mu munyamahanga
imbere yuko ivyavuye mu matora bitangazwa ku mugaragaro mwari mwatangaje ko mu gihe ivyavuyemo bitobanezereza mwo hava mwitwara imbere ya sentare yo mu bihugu byo mu ntara ya Afrika y'ubuseruko ico cyumviro mwaragihevye ubutagisubira inyuma
naco turaheba kuko uburenganzira bwacu kandi ibiringo ntibirahera
icigwa muri rusange mwo mwarakuye mu bikorwa byo kwiyamamaza ikano mu matora n'ubu inyuma yayo ni nk'ikihe icigwa umugambwe senere ugendera ko imyaka iri imbere ni nk'iki
icigwa tubona tukuramwo nuko mu Burundi abakigendera ku mugo kubyiyo byo gushira imbere ingimba nibo baronga ijambo abashaka gushira ingingo imbere gushika n'uyu munsi mu Burundi turacyafise ingorane cyo ni kigwa gikomeye mugabo hamwe n'ibyo tuzobandanya dukora ibyo tugwiriza gukora kandi turekurirwa n'amategeko burya uko buzoca uko buzokwira niko bamwe n'abandi mu bashigikira iyo ngendo y'ingimba bazoteba bagatahura uburenganzira bwabo bagateba bagatahura yuko bashigikiye inzira n'ingendo ataho izopfa ibashikanye kuko n'ingendo yo gushikira inyungu z'akagwe k'abantu mu gihe iby'igihugu tubwiza kubisabikanya twese gukebuke rero bazobitahura hanyuma abitwaza ingimba bashigwe ku ruhande abitwaza ingingo nabo baronga ikibanza cyabo kibabereye
abandi banyapolitike bahiganye mu matora nka bose barashimye ibyavuye mu matora ikaba aranakeza n'umukuru w'igihugu mushasha yatowe General Evariste Ndayishimiye abantu bashaka kwibaza ko ari inyifato yo gutemera ko amatora umugambwe senere uba urayatsinzwe
ivyo no kuraba none abari bavuze kuva imbere n'uko amatora aba yuko bazoshikira CNDD-FDD bari kuvuga ibindi bikanzwe twebwe aho duhagaze naho n'uburenganzira bwacu kandi gushika uno munsi nimba bo bashobora kudusigurira ukuntu abitwa yuko biyandikishije gutora mu itora ry'umukuru w'igihugu basumba biyandikishije gutora abashinga amateka nimba se nicyo kibazo yoshobora kukidusigurira nimba sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yoshobora kugidusigurira nimba uri wese yoshobora kubidusigurira akabitwumvisha aho bavuga yuko twe turi ko turaswaganye none ko twiyandikishije rimwe rizima kandi ko narya twaje gutora ko liste icyo bita mu gifaransa liste de marjema watorera icyarimwe bashyira ko akamenyetso rimwe rizima none bijya biharuro bitandukanye se ntiyabikuye hehe icyo si kigaragaza yuko ubusobo bw'abatora bwabaye gusa ni uko hano mu Burundi ibya sentare byaramaze kuba uko byabaye umuntu twagiyeyo tuzi yuko inyishu azotwara imwemi hirya nyene kuko turabona n'abandi hirya no hino bagenda muri sentare bafise ukuri mugabo bikagenda uko bigenda ariko ibyo n'ibintu by'igihe bizoteba bigira igihe bihere hariho ubutungane bugira ijambo bushobore kwitegembya ntibukandamizwe n'akakwe k'abantu abacanye bariya icyo gihe rero abarundi n'abarundi kazi bazoheza babeho mu burenganzira bwabo no mu bwisanzure no mu mwitegenge
mu majambo make cyane rwose akamumotera leta nshasha abategetsi barongoye leta nshasha eka n'umukuru w'igihugu mushasha ni nkaka
icyo twobibutsa akama twobatera no kubibutsa yuko umurundi uwo ari we wese afite agaciro kandi ko umurundi uwo ari we wese anyotewe kwitegereza no gutera ashaka no gutera imbere hanyuma bagerageze gukorera Burundi ntibakorere umugambi wabo cyangwa ngo bakorere inyungu z'iwabo kumbure ibintu byo kugenda biraba byiza buke buke
agatumwa rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwa hayi radio ijwi ry'Amerika
Inshuti namwe bagenzi mwaduteze amatwi aho ni naho tuheraheje ibiganiro vyo kuri no saha ikindi kiganiro kirambuye murashaka kukironka kuri site yacu internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com kuri YouTube no kuri Twitter adresi yacu ni VOA Radio yacu mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugire ibihe byiza mwakoze kudutega amatwi ijwi rya Amerika